Radio Sgrigi America. Radio Sgrigi America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma hamwe na genzi banje dufatanije muri aya makuru. Mu Burundi bamwe mu batahuka bavuye mu buhungiro barahura n'ikibazo cyo kubura amasambu basize inyuma.
Cyo mbere nasanze n'imanza zirimo magomba kuntwara homba abantu tutazi bakavuga ngo nahi wabo atarahi wabo, hanyuma rero bagaciye baducira imanza mbi kubera baba bitangiye amahera.
Uwo n'umwe mu Barundi baherutse gutahuka. Inzego z'ubuyobozi bw'ibanze zibona zite icyo kibazo?
Nta kirenga jembo nabaza bavuga yuko basanze itongo barinyaza. Iyo bishitse dushatubumviriza, dushaduhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo, hanyuma tukabumviriza tugashatubatunganiriza. Uwegukira iryo tongo mwene rya kabari we dushaturishikiriza.
Uwo nawe ni umuyobozi ku rwego rw'ibanze asobanura uko icyo kibazo gihagaze mu Burundi. Mu Rwanda ho nyuma y'umunsi umwe gusa amasoko abiri mu murwa mukuru I Kigali afunzwe, abakoreraga batangiye gutaka inzara, naho muri Mali haravugwa igishaka gusa n'ihirikwa ry'ubutegetsi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya ntimuje kure. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Mali urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu nkambi ya gisirikare. Umwe mu bahagarariye ibihugu byabo muri icyo gihugu yavuze ko abasirikare bashobora kuba batangiye kwigomeka. Frederic Nkundikije arakomeza iyo nkuru.
Ingogo zumvikanye uyu munsi kwa kabiri mu ikambi ya gisirikare iri hafi y'umurwa mukuru Bamako. Amakuru ashikirizwa n'abajeje umutekano hamwe na ambasade y'igihugu cya Norvege avuga ko abasirikare bashobora kuba batanguye kugumuka. Abanyagihugu muri iyo micungaro bemeje amakuru avuga ko inkoho zumvikanye muri iyo kambi yitwa Kati iri ku bilometero 15 by'umurwa mukuru Bamako. Iyo kambi yarigeze kubamo imigumuko mu mwaka w'2012 yavuye ivamo kudeta. Ayandi makuru hatangwa n'amashyirahamwe ategamiye leta akurikiranira hafi ibibazo by'umutekano avuga ko inkoho zasanye kandi hafi ikirimba cy'umushikiranganji wa mbere. Abarwanya intwaro ya perezida Ibrahim Boubacar Keita baratanguye imyiyerekano kuva mu kwezi kwa gatandatu basaba ko atanga imihoho ngo kubera yananiwe kugarukana umutekano no gutuza ruswa.
Urakoze Frederic. Ubutegetsi bwo muri Vietnam bwataye muri yombi abantu batatu bakekwaho kwiba amadolari ya Amerika akabakaba miliyari bariganyije abanyamerika babarirwa mu bihumbi. Itangazo ryashyizwe hagaragara na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu ivuga ko Pan Dintu, Tron Con Can na Nguyen Doi Ton bakekwaho icyo cyaha uko ari batatu bari bafite imbuga zirenga 300 kuri murandasi zose zigurisha imiti isukura ku ntoki n'ibindi bikoresho byari byarabuze mu maduka igihe virusi ya corona yari icyaduka. Abantu barenga 2007 muri leta 50 za Amerika bishyuriye ibi bicuruzwa ariko ntibyabageraho. Iperereza ryakozwe na Ministeri ya Amerika ishinzwe umutekano ryasanze adresse za email zibarirwa mu magana zarakoreshejwe ku cyuma kiri muri Amerika kifashishijwe muri ubwo bwishyu, ariko abagikoresheje bakomeza kugihisha inzego zishinzwe kubahiriza amategeko. Abakekwa icyo cyaha kandi barezwe gukoresha adresse mpimbano za email na nimero za telefoni kuyobya uburari bakira inyandiko zababwiraga ibyo baguze bitabagezeho. Ministeri y'umutekano muri Amerika yahaye ayo makuru iyo muri Vietnam nayo ikora iperereza ryavuyemo ifatwa ryabo batatu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mbibutse ko turi kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, ku rubuga rwa internet ho turi kuri w3 radio yacu voa.com, naho mwahadusanga mugakurikira aya makuru. Mukanya turajya kuyo mu biyaga bigari bya Afrika. Ayo mu biyaga bigari bya Afrika tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu Barundi baherutse guhunguka mu ntara za Makamba na Rutana mu majyepfo y'igihugu bavuga ko bahura n'ibibazo by'amasambu yabo basize bagasanga yaragurishijwe bikabashora mu manza. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye bifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turegezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Intara za Makamba na Rutana mu bantu bw'u Burundi ni zimwe mu ntara zakira Barundi baherutse guhunguka kugushaka kwabo bava mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu ziri mu ntara ya Kigoma igihugu cya Tanzania. Bamwe muri Barundi bahungutse muri ano mezi abiri aheze bavuga ko muri rusange bakiriwe neza n'abasangwa nk'uko byemezwa n'aba bakenyezi bahungukiye ku mutumba zone na komine Kayogoro intara ya Makamba.
Nukuri turahana yambu kari turaramukanya nta na kimwe baratwakiye baratwakira utuntu tuzanye aho dushitsenye ninzu dukose baradufasha kutwinjiza cyangwa nimwe turicara turayaga turatera inkuru bagatatiye muganda Kenya gatunguru wunda kaza tukagahana cyakibazo nahimba bakakura urutsa utwawe dukwiye nta kantu kavamo arako wibagiye barakarondera bakakukazanira ahuri hanyuma kagushikana aho wagombye gushika cyakibazo nahimba
ubigaragaza tubona zanagakoka kaza gukora mutsakaza ati mwene data yakumbati ikenya kumbati twe twasigaye aha nuza avuga ngo mpereza twatugori wose ko manage nzariranyishe tugahana utumuha yaragenda nawe akaraba ati umuntu yagize ibuka tubona rutwa kuzani ehe ndiko kimetse
naho biruko bamwe muri abarundi bahungutse bavuga ko hari gihe basanga amatongo yabo yari hagiwe nabandi bantu bigatuma bashikira mu manza z'urudacika nkuko bivugwa n'uwo mukenyezi yahungukiye ku mutumba wa Kayogoro.
Jewe mbere nasanze ni manza zirimwo magomba kuntwara homba yaga bakaparisera nabako hagati y'abantu tutazi bakavuga ngo nahi wabo atarahi wabo hanyuma rero bagaca baducira imanza mbi babakarabacira imanza mbi kubera baba bitangiye amahera baca barahatwara none imanza nazo ziri muri sentare aba rero abashinga nawe bangaha bakabona iyo babahaye amahera bagaca bagenda ngo bagashikirize rero natwe tukaca twanka none ubu rero tugomba tubandanye niyo badutwara muri sentare tugenda iyo ataba babanye mbere barabafashije bamwe barabafashije n'ubu baracyabafasha none ko bitarahera n'ubu baracyabafasha ariko rero ubwabo ikintu cishe ngaha nukubera ibiturire byari biba byinshi bagaca rero bagomba kugabitango ryanaka ngo nta n'abanino ngo abitanzania ngo yaje agurishe igibuye we yahoramwo rero ngo aragurisha ararimara ngo akagomba kuvuga ngo nibamuha ahandi ngo aho hiwacu
reka n'umubasangwa arabavuga ko abahungutse bashika batanguza imanza z'amatongo mu gihe abasanzwe baraguze n'imiryango y'abahunze biciye mu mategeko uno mutama muri komine ya Bukembe intara ya Rutana
hagati y'abasanzwe n'abahungutse hamwe sisawa ntibigenda neza igitumye bitagenda neza harimwo uba yaraguze nk'iparasera akarigurira umuntu mugahagatse haje uwundi agasere agukuramwo wewe rero umusanzwe waje udandaje ha hantu kugira uguraho hantu muga agukuyemwo urumva ko umutekano ucuhunga abantu kandi nawe cha witwara uwoye waguriye nawe ntagusubiza amahera kandi nuwoye ahasikiriye agomba yuko umusubiza amafaranga
bamwe mu batowe mu mitumba bo bavuga ko ibibazo by'amatongo vyaduka hagati y'abasanzwe n'abahunguka biba biri hagati y'imiryango y'abahunze n'incuti zabo zisigara mu gihugu uwo mutware kwe rwibanze akemeza ko yahadusaye matati abatware bo ku mitumba bihutira kuyatorera umuti hakiri kare. Uyu ni umwe mu batware batanu batowe ku mutumba wa Kayogoro.
Twebwe aho duherereye kweri canke ngaha mu ntwaro nukuri turavye mu kibano akibano ni ciza nta muntu mbona gikino mu wundi kandi nta muntu mbona tuku wundi duhanira ku mabomba nukuri je mu kibano nta muntu arambira ati je nahungutse bamfata nabi nta numwe ndabona kabisa kuko nta muntu ndabona je kwitwara ati jewe umusangwa yafashe nabi nta muntu ndabona ati jewe uyu muntu yahungutse dufatanye nabo nababa inzu zabo zikiriho zari zipanzwe n'abandi baca babateguza bati rero iyi nzu mupanzanye nayagira ahunguke bamurarondera iyindi ashikira muri yanzu yiwe uwarayipanzemwe yaravuyemo nta kirenga je mbona baza bavuga yuko basanze itongo barinyaza iyo bishitse dushatubumviriza dushaduhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo hanyuma tukabumviriza tugashatubatunganiriza uwegukira iryo tongo mwene rya akabari we dushaturishikiriza hanyuma uwutari mwene ryo nawe akarivamo kuko abayahunze bamubona abayari musigiye ari nk'umuryango wiwe aribona urumva ntiyoca arigumamwo kandi nawe ahungutse yarari musigaraniye bavukana canke ari nk'amubyarawe
ibiharuro dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ya SER byemeza ko gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri abarundi bari bamaze guhunguka gushaka kwabo bavuye mu gihugu cya Tanzania barenga gato ibihumbi 34 muri abo abarenga gato 43 bakaba bahungukiye mu ntara za Makamba na Rutana.
Desire Hatungimana tugushimire tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ho nyuma y'iminsi ibiri umujyi wa Kigali ufashe gahunda yo gufunga amasoko abiri manini yo mu karere ka Nyarugenge abari basanzwe bayakoreramo batangiye gutaka igihombo n'inzara umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda nibyo tugezaho
ugeze aho isoko rya Nyabugogo n'isoko rya Kijyambere riri mu mujyi wa Kigali urasanga bahakikije imigozi ibuza abaturage kwacaracara hagaragara gusa abashinzwe umutekano inyuma y'iyi migozi haragaragara abaturage batakambira abashinzwe umutekano ngo babahakanya gato bakuremo ibicuruzwa byabo gusa abashinzwe umutekano bagasubiza ko amabwiriza bahawe abuza umuntu wari we wese kongera kwinjira mu isoko abacuruzi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko binjiye mu gihombo
igihombo cyo nta wabona uko akivuga birarenze ukwemera byibura niyo bafatura munsi wejo kuwa mbere bakatubwira bati nimugende mucuruze ibintu byanyu kuwa kabiri ntazagira umuntu n'umwe ugaruka muri uyu mujyi kandi ubejo bundi bazaba batangiye kutwaka imisoro banke z'abandi zirahagaze ndetse umva biba byarenze umuntu
ubejo bundi bunacyo umuntu arakora ngiye ku munsi nakoraga amacyana abonaga n'ibihumbi bine n'aba nayabuze nkabona bitatu none ubu ngubu n'inzara igiye kunyica umwana afite umugore
twasabaga ubuyobozi yuko bwadufasha abantu bafitemo ibintu byo kurya ko baduha wenda umunsi abafite ibintu bakabisohora tukabasha abantu bakabasha kubona icyo kurya inzara iraryana nk'ubungubu urumva abana nibaburara kabiri bazasohoka bajye hanze
kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abari basanzwe bakorera muri ayo masoko batangiye gupimwa iki cyorezo cya virusi ya corona mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy risobanura ko abacuruzi bafite ibicuruzwa bishobora kwangirika bahawe amasaha 24 uhereye igihe itangazo ryasohokeye kugira ngo babe bamaze kubikura muri izo nyubako z'ubucuruzi iryo tangazo ryumvikanisha ko abo bacuruzi n'abakora akazi k'ubwikorezi abakarani basabwa bose kujya kwipimisha guhera kuri uyu wa kabiri itangazo rigaragaza ahantu habiri hifashishwa muri ibyo bikorwa byo gupima hari site ziri ahahoza ayo masoko kwa Mutangana no ku isoko rya Nyarugenge kandi buri wese akaba agomba kuzapimwa inshuro ebyiri ni ukuvugwa guhera tariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani n'itariki ya 23 z'uku kwezi itangazo rivuga ko umuntu wese uzaba atapimwe atazinjira mu isoko bamwe mu bakorera muri aya masoko bazindutse baza kwipimisha ariko ubwinshi bw'ababyitabiriye byatumye benshi basubirayo badapimwe
n'ubu bari baduhamagaye bagenzi bacu baje ngo tuze twipimishe ngo nta muzasubira mu isoko atipimishije inshuro nyesha nkanje maze kwipimisha kabiri ubu yari inshuro ya gatatu narinje kwipimisha baratubwiye ngo nitugere ngo tuzongere tuzagaruke ejo ntabwo bari budukwiye ngo tuzagaruke ejo saa mbiri kandi ubwo nabwo nitwagera saa mbiri nabwo bazatubwira ngo ntabwo kandi umuntu aba ategesheje amatike aza yakanahayigiyemo abana bakayarya
basoje gufata abantu tuzazinduke ejo
byabonye ko abantu benshi baba hari
akarere ka Nyarugenge kashyizeho ahandi hantu hakwifashishwa muri ibi bihe ayo masoko abiri afunze abakoreraga ibikorwa byo kuranguza imyaka kwa Mutangana akarere ka Nyarugenge kemeje ko izajya irangurizwa ku yandi masoko yashyizweho akarere ka Nyarugenge kavuga ko nk'ibikorwa byo kuranguza imboga n'imbuto biva mu majyaruguru bizajya bikorerwa ku rwunge rw'amashuri rwa Kanyinya mu murenge wa Kanyinya ni mu gihe ibikorwa byo kuranguza imboga n'imbuto biva mu bindi bice by'igihugu bizajya bikorerwa ku giti kinyone no ku yandi masoko ari mu bindi bice by'igihugu naho ibikorwa byo kuranguza ibirayi byo bizajya bikorerwa ku bubiko bwubatse mu nzuvi kuva aho aya masoko afungiwe abantu bongeye kugira ubwoba n'ubwo mu mihanda usanga bagenda begeranye ndetse nta na metero iri hagati y'umuntu n'undi imvugo z'abayobozi banyuranye zirimo kumvikana muri ibi bihe urasanga zica amarenga ko hatagize igihinduka abantu basubizwa muri guma mu rugo minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel abikomozaho
abantu ko baza kwitwara niho baza kutubwira icyo tuza gukora mu by'ukuri ibyemezo dufata duhereye ku cyo amakuru aduha niba twabonye abantu kwa Mutangana tukababona mu isoko ry'umujyi wa Kigali tugiye gukaza cyane ingamba zo gukurikirana abo banduye nabo bagiye bahura mu kazi gatandukanye nabo n'imiryango baturukamo amakuru turafite yose turashaka kubasuzuma bose turashaka gusuzuma n'abandi bagize ayo masoko yose kugira ngo tumenye uko ubwandu buhagaze ayo masoko abiri narimvuze ariko turanakomereza no mu masoko yandi y'umujyi wa Kigali
iyi mvugo ya minisitiri w'ubuzima yashimangiwe n'iya minisitiri w'ubutabera Johnson Businge yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter aho yagize ati kwirinda COVID-19 byaravuzwe birigishwa bisubirwamo ingamba turazibwirwa aho kumva ngo twubahirize ibyo dusabwa bamwe bakirara none guma mu rugo totale turayikozaho imitwe y'intoki tuyikururiye twirinde twirinde. Izi mvugo z'aba bayobozi zisa n'izateye abantu kongera kwibaza ko bagiye gusubizwa mu rugo, ndetse abifite bongeye kugana amasoko ngo bahahe ibizabafasha mu gihe leta yabayongeye gusubizaho gahunda ya guma mu rugo. Ikibazo kigasigara gusa ku bari bagifite ubukene basigiwe na guma mu rugo ya mbere, bibaza uko noneho bazamera mu gihe haba hagarutse ya kabiri. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyaka ry'abademokrate hejo kuwa mbere ryatangiye inama kaminuza igomba kwemeza Joe Biden nk'umukandida w'ishyaka ku mwanya wa perezida wa Amerika na Kamala Harris ku mwanya wa vice perezida mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Michelle Obama, madamu wa perezida Barack Obama uyoboye Amerika igihe cy'imyaka 8, n'umwe mu bagize icyo bavuga ku munsi w'ejo, yibanze ku bumwe, kurwanya ikumira rishingiye ku moko hamwe no kuri gahunda bavuga ko zizaba zitandukanye n'iziriho muri iki gihe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Leta ya Chicago na Leonce Hakizimana impuguke muri politike. Yabanje kubaza uko bakiriye amagambo yavugiwe hariya uhereye kuri Professor Athanase Gahungu.
Icyo ndabyiza benshi kubaryohewe no kumva Michelle Obama ariko aravuga, ariko jewe nibaza iyo bise umunsi wa mbere w'ibyamakoraniro baba abademokrate baba abarepublika, jewe cyaryoheye cyane no kumva abantu bakomeye cyane bavugambo b'abarepublika bariko baravuga bavuga icyo bagaye kuri Trump. Uwo nibaza mukuru cyane yavuze ni uwo bita guverineri Kasich, ariko aravuga ati jewe umuntu naho twakoranye naho kwa yari yipfuje hamwe na Trump bwa mbere, ubu rero acarahindura umugambwe. Hariho n'abandi benshi bahinduye umugambwe ku munsi wa mbere iyo bariko baravuga, jewe niwe naba numviriza kandi wumvise uko ibyo bariko baravuga. Mugabo hariho ni bakeyi n'ahari bakeyi ese bavuga birakwiye.
Ego namwe Mushenhe Leonce Hakizimana, ikintu cyabatangaje muri iryo koraniro ridasanzwe niki?
Na no tangura kuvuga icerekeye ingene twari tumenyereye amanama benaya abera ahantu twese abantu babari hamwe tukoraniye hamwe twese bagire bahimbaza umunsi mukuru nyene bakoraniye hamwe. Mugabo uko vyagenze kubera corona ihari batashoboye kubigira byose vyabaye umwese babiteguye hakiri kare, ukadusanga rero uko biriko biragenda ntitwari tubimenyereye. Mugabo bashoboye kuvyifatamwo baravyifashemwo ku buryo bashoboye kugera vrema ibintu abantu bavuga batari bake kandi bakavuga ibintu vrema umuntu abana ko ashimye nka nko wabivuze Michelle Obama na Sanders n'abantu barepublika abandi bavuze barashikiriza ibyiyumviro ubona uti koko hari ikintu kizohinduka mu gihe intwaro yohinduka. Na cyane cyane Michelle Obama yagize ikintu kitoroshe kubona avuga atari kumwe n'abantu imbere yiwe, mugabo agashikiriza icyiyumviro vrema ubona ko ariko ashikiriza avuga nk'umuntu nyine w'umubyeyi ashimikira ku kintu cerekeye kwitaho abantu. Na cyane cyane icyo ni icyiyumviro tutamenyereye kubona muri ino ntwaro y'ubu. Ni icyiyumviro abantu benshi bakiriye neza kuko ni ikintu abantu barondera ubu bataronka.
Ego tugarutse ku cyivugo muri iryo koraniro ry'umugambi w'abademokrate kivuga kiti we the people, twebwe abanyagihugu. Icyo cyivugo mu kivuga ko iki mu nshingantahe Athanase Gahungu?
Kiriya kintu cyari gikomeye rwose. We the people ni ukuvuga twebwe abanyagihugu b'Abanyamerika barafashe noneho barabishoboye cyane barafata abantu b'ubwoko bwose, abantu batiyumvira kimwe, abantu bafite bava mu ntara zose barababwira bati ingo twerekane yuko iki gihugu ari icy'abanyagihugu atari cy'umuntu umwe ariko arafata amafaranga ayuzuza mu bantu batunze gusa umwe ku bantu ijana. Bityo rero nibaza yuko ku bantu bariko barabibona baraba ukuntu uwo perezida Obama amaze iminsi agomba yuko abantu batashobora kujya gutora akuraho batorera umuntu ashyira hasi abantu bose batumvikana reka nabo bumvikana bose bashyira hasi, ubu atanguye kwifatira ku gatwe abantu b'abapasoni b'abagore. Nibaza rero yuko we the people bizotuma abantu bagira icyo biyumviriye bakaraba kumenya kujya bishero bamareka arababwira ati nimura ku bintu bimaze kumera nabo ubu ati byashobora rukongereza kumera nabi gose ibyo rero byashobora kuzotuma abantu bagenda gutora atereka igihugu cyacu ntacyonone ntabaranya cyonone
Degome Leonce Hakizimana icyo kivugo mwebwe mu kivuga kwiki we the people bashaka kuvuga iki
democrat we the people ibyo tanaza vuze nibyo icyo no kongera ko nuko we the people no kuvuga abo bantu bose twese ubwoko bwose igitsina cyawo ubwoko bw'abantu bose ba muri kino gihugu atanu mwavuyemo n'ashi Thomas bashizemo n'aba republic kuko yaberekane bose iki gihugu ni cyacu igihugu iyo ukusa iyo wavukiye ure umuntu yajava mu mahanga ukashika ngaruka mu Munyamerika twese abantu we the people turi abantu bamwe duteza gukorera hamwe n'icyimviro cyiza mbona nashimye rwose
atanazi gahungu tugaruke ku cyimviro mwavuze ko muri iryo koraniro ridasanzwe harimwo amashyamba yashikirijwe n'abarepubulika abanyapolitiki bahuriki mugambo wa repubulika bakomeye nka John Kasich yahoze yari guverineri wa Ohio yigeze kuba umushingamateka akomeye cyane rwose eka umutegetsi yahiganywe n'amatora y'umukuru w'igihugu ariko hariho nk'aba demokrate bari ku rundi ruhande bashaka ko ibintu bihinduka cyane rwose bibaza ko icyo atari cyumviro cyiza kuko hariho ibintu byinshi nka Kasich adasangiye n'aba demokrate aho novuga nk'ivyo gukorora inda n'ibindi wewe nk'uko wabivuga n'umukonservateur ivyo ntibishaka kuba intambamyi kuba demokrate bamwe bashaka ko ibintu bihinduka ubutarisubira inyuma
ehe aba demokrate bashaka yuko ibintu bihinduka kandi bariho batabona yuko umuntu kakesi kashobora kujamo ariko umuntu byorabira ibyo kuko ibyo aba demokrate uravye uko biriko biragenda ubu igikenewe suko abantu bagira ibyo bintu cyo gufatira ku nguvu bati iki kintu kidahindutse nagishoboka abo bantu rero uravye neza hariho nabashakujwe nuko Biden Joseph Biden yuko yatoye Harris na Biden bose nabo bita abacentrist bari hagati na nibari siba abantu badataje hanyuma amaze gutora uwo Harris abo bandi bantu naho ataye ibintu bataniye ko bofata gusa bagafata abantu uwo bashaka umwe Madamu Warren ngo rero wewe tugomba yuko ba vice president bari gushaba cyane agafata Sanders bari guca bagira ibintu byo kutataza uburira abantu benshi mbere cyo nibaza yuko ibyo Biden yagize rizo byinshi cy'abademokrate bari kuragira ari byiza gufata abantu batatadaje bati twebwe icyo tuhuriye ko si kutataza icyo tuhuriye ko ni ukwirukana Trump mbwa mu minsi zose bamaze kubandanya bamaze gutogwa nibaramuka batowe ibyo cy'uko bashyizemo abo bantu badasangiye ibyiyumviro n'abademokrati kumbure bizogorana mugabo uko tusanga tubizi iyo gutora no gutora iyo bamaze gutogwa politiki baraheza bakayihindumbero ibyo bemeye ibyo batemeye bakabikuramo
Leonce Hakizimana mu majambo yashikirijwe n'abo batetsi bose batandukanye mu ijoro rya mbere ry'iyo convention haribonekeje utwigoro two gushaka kwerekana ubudasa buri hagati ya Joe Biden ikana President Donald Trump aho bakaba bashimikiye cyane cyane ku bintu bigaragara hariho ingorane zagiye ziraba mu minsi iheze ku byerekeye indyane z'amoko ikana ku byerekeye ikiza cya corona ayo majambo mwayakiriye gute mwayibonye gute utwo twigoro two gushaka kwerekana ubudasa
n'ubudasa bworoshe gushyira ngaho ubutari bugoye uravye intwaro ya Trump n'intwaro ya Obama be na Biden n'intwaro zigaragara uravye ingene Obama bifashe mu gihe cyiza hari kiza cyagire gitere bakabura abantu babiri gusa nawe Trump akaba ageze ku 170 hama ukaraba n'ibi bindi bizingwane ziri kuraba mu gihugu usanga koko n'agateka kabo ingene bagiye barifata mu kwerekana ko hari abantu bakunda abantu bubahiriza abantu bitonda then ivyo vyimvira umuntu abarondera na cancane mu president usanga ubungene Obama na Biden bigendeje ari vrema urutane bitanukanye gose ningene Trump ari kwaregenda ku buryo byarashe kwerekana ningene bifashe mu byerekeye amoko mwe framinge ne igenzu na bingene bigenjwe batwara so ni bintu byaboneka gose kandi nibaza ko bazonbandanya bavuka mu meza kuri kiri
professor Athanase Gahungu abategetsi ba demokrate bigeze no guhiganwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu aho novuga nka Bernie Sanders nabonye barashikirije icyimvuro gikomeye cy'ubumwe barashimikiye cyane cyane ku bumwe ivyo mwibaza ko babikoreye
urabona benshi mu bitojeje hamwe na Biden harimo abo ba Sanders harimo ba Gorbachev barimo bandi abo bose bazi yuko mu gihe kimwe mbere hari gihe batumvikana na Biden icyo yagize nibaza cyaryoshe nuko yaciye asubiramo wumvise ibyo ejo bariko baramuvuga yuko naho baba bariko baraharira yarahita hajya aba bakuye ku amakamera batari ko barabirekana agashagenda akabavugisha ati wewe nturabe yuko turi ko turahiganwa atari ko ibintu wavuze ni byiza ubu rero abo bantu biravye mu bintu byo kwitoza umuntu murashobora kuba mutiyumvira kimwe mugabe icyo bahuriye ko nuko ari abademokrati ubu rero bose baraje kandi barabiryoheje neza bati twebwe turagarutse uruhongore rwacu rw'abademokrati tugomba twese kwerekana abantu bose bari badukurikiye kuko umwe wese muri bo yari afise abantu bari bamukurikiye ati ubu rero twese turaba Biden mbere noneho bujya mu bantu bari bitojeje hamwe na Biden uwo bari bameze nk'abahanganywe rwose uwo batumvikana cyane umuntu yovuga yuko yari ujya nyene Harris yatoye ngo aze kuba vice president urumva rero ibyo uko baca basubira hamwe biraryoshe kandi niko byama biba muri wedding conference bizotuma noneho abanywanyi babo bose baca rero bazabaca inyuma ya Biden bamutore
mu batetsi bandi bazoshikiriza amajambo harimo president Barack Obama nibaza ko azoshikiriza ijambo ku munsi wa gatatu muri iryo koraniro rikomeye rizorangira ku munsi wakane Leonce Hakizimana amakoraniro yahora aba yukugena n'ukwemeza abakandida umugambwe n'amakoraniro yahora aba nk'uko twabivuze abantu bakoranye ukabona ko hariho akayabagu eka n'ugushaka kwinshi cyane rwose ivyo bintu urabona ko bizoshoboka ivyo byose bikorerwa muri televiziyo
ya ntibizokoroha ntibyoroshe ni ibintu tutumenyereye mugabo nibaza yuko Amerika hari ubuhinga bukomeye tekinoloji yateye imbere bazogerageza bakora uko bashobora hama ikuru nuko bazoshobora kumenya yuko abo bantu bateguye bavuga amajambo akomeye nko kwa Obama bavuga rwose ku buryo abanyagihugu baca babakurikira bose ijambo bazovuga n'iryo rikuru mugabo nk'uko bivuze kubona atamashugwe bateza hejuru bitazaba bihari urabona ko bitazaba bimeze nk'uko byaba bimeze
Leonce Hakizimana nawe Professor Athanase Gahungu ndabashimiye cyane rwose ku vyumviro mutanze vyerekeye ikoraniro rikuru ry'umugambi wa demokrati yatanguye ejo ku munsi wa mbere mu ijoro ikoraniro rifite umugambi w'ukugena no kwemeza Joe Biden mu kibanza cy'umutegetsi azohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanijwe mu kwezi kwa 11 mwakoze cyane rwose
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Nshuti muduteza amatwi amakuru yacu ya kakanya na hatu ya soreje, aliko turabararikira ndi tubagezaho mukanya. Nshimiye mwese mwari muduteza amatwi na bagenzi banje bamfashije kubagezaho aya makuru. Yarahagarariwe na Etienne Karekezi, yegeranijwe na Fasil Gabehu, yendi Jeffrey Mutagoma. Twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe.